ఇది న్యూస్ విజ్ అమెరిక్. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. U Burundi urunanikira Burundi rwagiriza umugwi w'ibihugu jeje gutunganya amatora seni kuruburagiza kugira ngo ntiruje mu matora y'imirije.
Iki tubabaza rero, iyo seni nyene yagomba kubahiriza amategeko ari iriko irayarenga mu guta intonde zacu z'urunanikira Burundi. Bikaboneka rero ko atakindi kirazishinga atari gukura ubwo runanikira Burundi n'ihiganwa.
Uyo ni Aloyse Barichako arongoye urunanikira Burundi mu gusemi wo uhakana ibyagirizo bya kira Burundi.
Nukuri nta ngorane mufitaniye n'umugwi seni, nta ngorane ndabisubiyemo runanikira Burundi mufitaniye n'umugwi seni. Nibaze kutwumvikane.
Uyo ni Pierre Claver Kazihise arongoye mu guseni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye arimwo inama y'umutekano buramatari w'intara ya Bujumbura yakoresheje cyo kuwa mbere ku mugwa mukuru wa komine Kabezi. Turazigaruka ko mu kanya yamara imbere yaho, reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyse Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyse,
Leta y'u Rwanda yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko habonetse abandi bantu bashasha 17 bapimwe basanga baranduye umugera wa korona. Ibi bikaba bishikanye ku gitigiri cy'abantu 36 bamaze kuwandura muri icyo gihugu cyose. Nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda ejo ku munsi wa mbere, muri abo bantu 17 bashasha, abantu 9 baje bava i Dubai, 3 bava muri Kenya, 2 bava muri Leta Zunze za Amerika, umwe yaturutse muri Qatar, uwundi mu Buhindi, uwundi umwe yatahuye ko yahuye n'uwundi yagaragaye ko corona mu Rwanda. Ubwo bushikiranganji buvuga ko izo ngenzi zose zinjiye mu Rwanda zitangura gupimwa no gushirwa mu kibanza cya bonyine hagati y'amatariki ya 17 na 20 y'uku kwezi kwa gatatu. Abategetsi b'Uganda barafashe Abashinwa 6 hamwe n'Abaganda 2 bagirizwa kuba bari mu mugambi wo gukwirakwiza umugera wa corona, inyuma yo guca kubiri n'ingingo yo kubagumiza mu kibanza cya bonyine. Abo bagabo 8 bafatiwe ku rubibe ku munsi w'Imana, aho abo Bashinwa bariko baragerageza kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo Bashinwa 6 hamwe n'abo Baganda 2 bazofungwa imyaka irenga 7 mu gihe bo kwagirwa n'ibyo byaha. Abo Baganda 2 bagirizwa icyaha cyo gufasha abo Bashinwa guhunga ikibanza basabwe kugumizwamo. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Uganda Joyce Mariku Kaducu yashikirije ko ibyo bizobera karorero abandi bantu barenga 1,008 bari mu bibanza bya bonyine mu Buganda mu kurindira ko bimenyekana ko banduye canke batanduye uwo mugera. Ibyo ni mu gihe ico gihugu ejo ku munsi wa mbere caronse abandi bantu 8 bagaragaye ko banduye corona, bigaca bishikana ku bitigiri by'abantu 9 muri rusange muri ico gihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasabye ejo ku munsi wa mbere ko intambara ziriko zirabera mu bice bitandukanye by'isi zohagarara mu gihe amakungu ahanganye n'ikiza cy'umugera wa corona. Guterres yasabye abarwana gucecekesha inkoho zabo, guhagarika ibitero by'indege kugira haboneke umuhora wo gutanga ifashanyo n'uwa kidiplomasiya. Mu gihe ikiza cya corona cyerekanye umuvuduko munini mu ndwi ziheze, intambara hamwe n'indyane zifatiye ku moko muri Siriya, Yemen, Libya, Sudani n'iyumanuko ntizirahagarara. Hagati aho amamiliyoni y'abanyagihugu barateshejwe ingo zabo, abandi barahunga ibihugu byabo ku isi nzima. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kizoshira mu kibanza cya bonyine Abanyamerika bazokigendera muri ibi bihe umugera wa corona ubandanya kwandukira benshi ku isi. Abandi bazofatwa n'iyo ngingo ni Abayapani nyene, kandi kazotangura gushirwa mu ngiro ku munsi wa kane gushika mu mpera z'ukwezi kwa kane. Iyi ngingo ikurikiye iyafashwe n'ico gihugu yo kubuza Abayapani kugira ingendo zidakenewe muri Leta Zunze za Amerika. Ubuyapani bugaragara kuba bwarabashije kugabanya ikwirakwira ry'uwo mugera ku butaka bwabo, aho ejo ku munsi wa mbere abasuzumwe ko banduye barenga 1,000. Ubwato bubiri bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika burimwe ibitaro ejo ku munsi wa mbere niho bwava ku kivuko cy'i San Diego bwerekeza i Los Angeles aho se ni muri Leta ya California bugiye gufasha ibitaro byarengewe n'abanduye umugera wa corona. Ubwo bwato bubiri hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo ibitaro buzokora ibikorwa bibayabaye atari kuvura uwo mugera wa corona kuko bitakorewe kuvura indwara zandukira. Mushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper yashikirije jo ku munsi wa mbere ko burungitswe gufasha ibisagara byarengewe n'abanduye corona mu kuba burakiriye abantu barwaye izindi ndwara zisanzwe. Ivyo ngo bizofasha abaganga gushira umwanya ukwiye wo kuvura abarwaye corona. Abategetsi b'ibihugu bya Venezuela na Iran bariko barasaba Leta ya Donald Trump gutezurirwa ibihano bafatiwe bavuga ko biriko birafasha mu igwiragwira ry'ibitigiri by'abahitanwa n'ikiza cya corona mu bihugu byabo. Amakompanyi y'Abanyamerika yarabujijwe gukorana urudandazwa na Iran hamwe na Venezuela haraheze imyaka ibiri inyuma yaho Trump yidohoreye mu masezerano ya nuclear n'igihugu cya Iran. Umutegetsi ajejwe politiki y'imigenderanire n'amakungu mu muryango umwe bwa Buraya ejo ku munsi wa mbere yasabye Amerika kwiyubara ibyo bihano ntibibangamire imfashanyo ku banyagihugu.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda abacuruza ibiribwa mu gisagara cha Kamembe mu ntara y'Uburengero babuze abakiriya kubera ko abanyagihugu batemerewe gusohoka kubera umugera wa corona. Naho abaguzi bake bashoboye gushika aho basumira nabo bavuga ko ibiciro vyaduze cyane. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutishima yagiye kuraba uko vyifashe maze adutegurira iyi nkuru.
Uburemerizi ingamba zo gukumira icyorezo cya coronavirus zahawa mu mujyi wa Kamembe buragaragarira amaso. Kuva mu duhanda two mu makaritsiye winjira mu mihanda igana mu mujyi rwagati urahasanga abashinzwe umutekano bahashyizwe mu rwego rwo gukumira abaturage bashaka kuva aho batuye bajya mu mujyi. Aha bamwe mu baturage baraharira nabo bashinzwe umutekano bahawe inshingano yo gutangira abakora izo ngendo zifatwa nk'izitari za ngombwa. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika baragaragaza impungenge zo kuba batarimo kwemererwa gutambuka ngo bajye guhaha ibigomba kubatunga.
Kibazo dufite bari kutwangira kujya guhaha kandi twebwe nta handi turi gukura ibiryo by'abana. Nibareke twebwe duhahe hajya hagenda bake bakeya hasi tubone ibiryo by'abana.
Kano wagawa hakati wana sewa wabugi yuko ujie kwa
hana. Wabugi yabari kufuwa ngutu wedu tegereje. Kando wa rewa kufuwa mjito ndawana nimba naki nwara hafata se. Turabi jenzuti.
Wajizu hama bujari.
Maze hafi saa hirenga. Ntegereje hanga hatu jenda wadu suwezinyo wadu suwezinyo.
Ichi chibazo cho kuzitira baka bae wajia guhahi biribga. Kila jiringa ruka kubachuru uziba abjo. Bobe emere ugutambu kariko bajira huwa vichuru riza nibabo na baguzi.
Leba njine na ukunu korona ya tujize. Uraleba yuko na haraba chiruru kwa na mngiri soko. Ubu ngubu twayobewe, ubu ngubu rero ahasigaye tugiye gufunga tujimira natwe tugiye kwifungira mu nzu basi dupfane n'abantu.
Nta mukiri uri kwinjiramo dore ibyo twaguza aho birambitse ngibiriye. Abakiriya bose bari bakubakomerera hariya muri Mateus n'ano kurya mbere nta muntu uri kugera mu isoko.
Reba nk'ubureba mu nzu donito n'ibitunguru nta n'umuntu uri kumbaza.
Abari kuduhahira bose mwabafungiranye ntago muri gutuma abantu.
Dufite imbogamizi rero ko ibirayi biri kuza biva ku gisenyero ko twebwe tukabura abo tubikumva ko abari kuza guhaha. Umuntu yahagarara hariya ku muryango hakajya hinjira bake bake amara guhaha bagasohoka hakaza abandi.
Nubwo bigaragara ko abaguzi babaye bake kubera ko hari abatangiriwe mu mayira, kubashoboye kuhagera nabo barataka izamurwa ry'ibiciro rikabije kuri bimwe mu biribwa byanyenerwa.
Umuceri waguraga 19,500 none basize kuri 23. Ibiciro babipandishije cyane Kamembe, igiciro ni cyinshi cyane ku buryo igaro bagurishaga 25,500 bashyize kuri 27. Bari kutujyana ngo tujye mu nzu none twabuze n'icyo twajyana mu nzu ngo tugende tujye kurya.
Kawunga ku wa gatanu twayiguze 11,500 none uyu munsi iri kugura 13 niyo yuzuye ari gihe ibi bibaye umuntu ari yifite 111 wenda akaguzaho 500 gakira kugira ngo amari mise kurya kawunga none ntiri kuvamo none turabigenza gute
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ariko zo ibyo kuba hari abaturage babuzwa kujya guhazira bihakana bwana Kayumba Ephraim uyobora ku karere aremeza ko izi ngamba zirimo gushyirwa mu bikorwa binyuze mu kuganira nabo bireba humva impamvu ya burumwe
ahantu hatandukanye turi kusaba abaturage kuguma mu ngo ariko abakozi babikora no kuvuga abayobozi b'inzego z'imirenge n'utugari ndetse n'inzego z'umutekano dufatanya iyo umuntu bigaragara ko asohotse mu rugo agiye guhaha akabivuga akabisobanura arakomeza akagenda ntabwo biri gukorwa hashyizweho ikiboko ku buryo abantu bategerane ngo baganire birumvikana ntabwo dushyiramo ya distance cyangwa se ya ntera igenwe kugira ngo umwe adashobora kuba yakwanduza undi ariko icyo turi gukora ni ugana n'abaturage
kubirebana n'izamurwa ry'ibiciro mu buryo budasanzweho uyu muyobozi avuga ko harimo gukorwa amagenzura hakarebwa abacuruzi barenga ku mabwiriza agena ibiciro aheruka gushyirwa hagaragara na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda abayarengaho bakabihanirwa amabwiriza amashya agenga kuguhagarika urujya n'uruza mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus ateganya ko kubajya guhaha ibiribwa cyangwa se abajya gushaka serivisi z'ubuvuzi kugenda byemewe ingorane zikaba nyinshi ku bari batunzwe no gukorera ibibafasha kurenza umunsi ubu batarekuriwe kugira aho bajya nubwo inzego z'ubutegetsi zo zisezeranya ko nta uzicwa n'inzara
yo abantu bari mu bihe bidasanzwe banakora mu buryo budasanzwe bagafata ibyemezo bidasanzwe nkaba ntekereza ko nta kibazo mbona ko kizatunanira ku buryo umuturage ashobora kugira aho yicwa n'inzara
Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu Burundi ejo kuwa mbere burumatari w'intara ya Bujumbura yakoresheje inama y'umutekano ku mugwa mukuru wa komine Kabezi. Mu byo yashimikiye ko harimo kibazo cyo kutihanganirana kwabaye ndanse hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNL na CNDD-FDD. Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda aradushikiza inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi.
Inyuma y'urupfu rw'umunywanyi w'umugambwe CNL arashwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'indwi iheze muri komine Kabezi. Urupfu rwiwe rubandanya gutera icyuka kibi abanywanyi b'umugambwe CNL ku mutumba wa Migira ahabereye ubwo bwicanyi babandanya kwagiriza imbonerakure za CNDD-FDD ko arizo zagandaguye uwabo ku mvo za politiki bano mu muryango wa Metusera na Hishakiye aherutse kugandagurwa basaba ko ababahekuye bufatwa bagahanwa
imigambwe yamyeho kandi abantu bakabaho ubutungane ni bukore burondera abo bantu bahanwe n'amategeko
nushaba ubutegetsi yuko batirirwa kugira itohoza rishime abasore gasumbusa karwe gababye kandi ko bakagira ko bakaducira urubanza
naraguye mu gahundwe na numwana yakuyitonda numwana ari karasaba ko yoyigira ubupatiri ntawo yakome inkango ntawo yagira ntiyagenda yihoreye
mu mugambwe senere haba muri komine Kabezi cyanke mu yandi makomine y'intara ya Bujumbura babandanya kwiyamiriza gatotezo gakoregwa abanywanyi umugambwe Rafael Dusabimana aserukira senere ku rwego rwa komine Kabezi afisisha saba urwego nshingwa ntwaro
turasaba abajejwe intwaro cyane cyane karibo bifata mu minwe tugahumuriza twese tugomba kuza ku kizi cya politike twese dutekanye atakwinubana cyane atagusunikana ahari w'iterabwoba
naho biri uko bamwe mu baserukira urwaruka rw'imbonerakure muri komine Kabezi bari bitabye inama y'umutekano yo kuno wa mbere barahakana ko ataruhara na rumwe bafise migandagurwa ry'umubanyi wabo Metusera uyu numwe mu mbonerakure zo mu Kabezi ahakana ko atabigwanisha bikira umuriro bitwaza akiyamiriza abakwiragiza iyo nkuru ku mbuga ngurukana bumenyi
rero icyadutangaje umuntu yagiye kugandagurwa saa moya hafi n'inusu mugabo nk'abari ku matelefone ku marezo sosio mu masaa mbiri z'ijoro twaciye tubona Pacifique ninahajwe abyandika ko ku mutumba Migera hariho urongoye umugambwe CNL aje kugandagurwa rero jewe nkuko ndiko mbona ibiriko birandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni byinshi cyane cyane ko ururufu bagwekeka ku muhari w'imbonerakure kugwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi aha rero twagomba tubamenyeshe ko twatangaye
umuhanuzi mukuru wa Burumatari w'intara ya Bujumbura yishikiye mu Kabezi kuri uno wa mbere agasaba abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura bo mu migambwe itandukanye kwirinda indyane za politiki Dieudonne Bizimana agasaba abanyakabezi batunze ibigwanisho batabifitiye uburenganzira kubisubiza
nabuze abatware muhimiriza bene gihugu utunze kigwanisho yogisubiza hakiri kare ko nuwobazi ubugifise ko yobyongorera abajejwe umutekano ati bya byose ndikeka ko naka yoba afise kigwanisho hanyuma ubugifise mubahimirize yuko bogisubiza ko hari kiringo cy'ikigongo cyatanzwe kugeza umengo itariki ndwi z'ukwa kane inyuma yaho bakagufatana ikigwanisho ntabyo kuvuga ngo nimusamahane mumbabarire nibihano bitekanijwe n'amategeko bikurikizwa muri iki kiringo rero cy'agasununzo nicyo ushobora kubura gitanga kandi ukagisubiza atawugukurikiranye ukoresha amanama rero menshi mpamagarira bene igihugu gusubiza ibyo bigwanisho iyi nkoho muvuze muti yoba ariyo iguma izunguruka murabere cyokoko
ibintu biri uko mu ntara ya Bujumbura mu gihe hari amakuru avuga ko hagiye kuba uruhigi rukomeye ku banywanyi b'umugambwe SNL na cyane cyane kubari ku ntonde z'abazitoza amatora atandukanye abamenyesha makuru bishikiye muri commune Kabezi kuri no wa mbere bashatse kumenya ico ku rwego rw'intara babivuga ko ari ku muhanuzi mukuru wa matari w'intara ya Bujumbura nta kiganiro yashimye gutanga
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi kandi urunani kira Burundi rwagiriza umugwi Seniko ushaka kurukura mu ihiganwa ry'amatora Seniyo ivuga ko atakintu na kimwe ipfa na kira Burundi. Eloje wilika neza raduha inkuru y'Idonido.
Umukuru wuna nikira Burundi yafata kuruna narongo ye muri kino kiringo cyo kwitegurira amatora ruriko ruhohoterwa n'umugwiseni utegura amatora. Niko aroyize bari cyako barurongoye yabisiguye mu itangazo asohoye kuri uyu wa mbere akarisomera amenyesha makuru. Ugana bari cyako yadondaga ingingo z'ubwizwa nshingiro cyo Burundi zigenga imigambwe nibwirizwa ritunganya amatora zivuga ko umugwiseni utegerezwa gutegura amatora atamusunikano royemwo kandi wigenga wubahiza bose kandi yataka mwana wa mamushizemwo mu kiganiro yahaye amenyesha makuru yemeje nyabuna ko intumbero ya Seni ari gukuruna natwara mu ihiganwa
ikitubabaza rero niko dusanga iyo Seni nyene yagomba kubahiza amategeko ari iriko irayarenga mu guta intonde zacu z'urunanikira Burundi ikazanka guhera kuwo twatwazize imbere kugira ngo yitoze kugwego umukuru w'igihugu igacisubira ikazanka mu ntonde z'abashinga amateka ikongera ikazanka kandi mu ntonde zabo tubereye bahanuza jambo mu makomine bikaboneka rero ko atakindi kirazishinga atari gukura ugo runani kira Burundi nyihiganwa
ariko umugwisenura hakana ivyo wagirizwa n'urwo runani utavuga rumwe no butegetsi Pierre Claver Kazihise umukuru wabo yabigarutse ko ku munsi wa gatanu w'indwi heze mu nama yagiranye n'abanyepolitike n'abakuru b'imigambwe
iyo ubonye ingingo ifashwe muri Seni itagushimishije uca witura sentare ije rero kubahiza ibyizwa shingiro n'ukuri nta ngorane mufitaniye n'umugwiseni nta ngorane ndabisubiyemo runanikira Burundi mufitaniye n'umugwiseni nibaze ko twumvikanye nta ngorane dufitaniye kuri mugabo ibyashitse ari dosiye banse amadosiye batayemeye ngaha mu cyabwo unguruza kandi biri mu mategeko ne handi n'ukuri kuba wiko dufatiranye ingorane si byo ntidushabwira ingorane n'umugambwe n'urunani n'iki oya cyo kunda ndashaka kumva ko ingita binezereye nibyo mugabo twibaza yuko ingingo ari ingingo ivuye mu isuzuma amategeko ategekanye ibintu gutyo nico gituma nkuri twobikurikira tukabikora uko bitegerezwa mugabo twibaze ko turafite ingorane n'umubiri ko nivyo kumvikana gato
mugabo baricako ntashira amakenga kazi hise yanagiriza gufata ingingo atabanje kugisha inama abandi bakomiseri ba Seni
ndewe ndabasaba ahubwo mugende mu mbarizo Seni ishiduhora muyimbarize ako kageso kabi yirikira gakura kandi muyihanure yisubire ko mudufashe yisubire ko kuko ibintu irikirakora ntaho byakabaye kandi rero n'ikindi gitangaje izi nkingo zose za Seni zifatwa n'umukuru wa Seni wenyine na Kamara Maza tarigera tubona mukumba tutitoje mu makomine mu gihugu n'umugwiseni niwe uzobutumye urunani kira Burundi rutitoza mu makomine no mu bashinga amateka muga mu bashinga amateka turizeye ko Senali bayizeza ashingiye twe turayizeye kuko twasanze ivuga amategeko niyo yasoma izovuga amategeko
Senali yubahize bwizwa nshingiro yokanayizeye umukuru na nikira Burundi ku munsi wa kane w'indwi heze yakomoreje uburenganzira bwo kwemererwa kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu yo kuba 20 ukwezi kwa gatanu kubuza Domitien Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi rwashize imbere nk'umukandida mu gihe Seni yari yamuhebuje kwa ujuje byangombwa ingingo za sentare yubahize bwizwa nshingiro ntasubirwamo mu Burundi eroje wika neza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika i Washington DC mu ntumbero yo gukumira umugera wa corona leta y'u Rwanda isaba abanyagihugu kwirinda ikivunge byaba n'ivyerekeye kugarukira ku muryango wapfushije ariko biracagoye abanyarwanda benshi. Asumta Kaboyi adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Amerika yagiye kuri rimwe mu irimbi rishyingurwamo hano mu mujyi wa Kigali ahari umuryango waje gushyingura uwabo witabye Imana. Nubwo ingamba za guverinoma y'u Rwanda zashyizweho mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, iyibanze ishingiye mu kubuza abantu kwegerana, biracyagoranye kubuza abanyarwanda kujya gushyingura uwabo witabye Imana. Muri iryo rimbi ryo mu mujyi wa Kigali tutifuje kuvuga izina ryaryo, umukozi waryo yatangarije Ijwi rya Amerika ko bagerageza kumenyesha abaza gushyingura ko bakwiye kugabanya umubare w'abaza kwitaba ariko ko bikigoranye.
Ntabwo bashyizeho limite y'umubare runaka ngo natwe tuyigendereho tuve ngo dushingiye kuri iki. Ni muri urwo rwego natwe tugerageze, iyo umuntu aje kubukina turavuga kubw'ikibazo gerekeye coronavirus, mugerageze kuza muri bake bashoboka b'umuryango ya hafi, ariko ntabwo twe twaravuga ngo tushyireho limite ngo ntimukarenze abana. Twateganije ya alcohol ituma abantu bakaraba, tuba dufiteho umukozi hariya, byaragabanutse. Ntabwo baracyari nk'abake nyine, ntabwo navuga ngo turashyire era bari kobrisha ngo bicare batandukanye, ntabwo byadukundira, ariko mu byukuri ni abantu baragabanutse ariko si cyane, ntabwo bari babyo. Urumva akenshi bavumva bitotomba bazavuga ngo hari kuza abantu benshi, ukumva nyine bafite agenda ko kudaherekezo.
Bamwe mu baturage twaganiriye bemeza ko gutabara ari umuco ukomeye, basa nka kwitandukanya nawo bikigoranye.
Nk'ibi byo biragoye kubyubahiriza. Umuco ni ngombwa, umuco wacu w'Abanyarwanda, abantu iyo umuntu yapfushaga aratabarwa. Byananiranye bitewe n'uko abantu ari benshi kandi nawe nari ngombwa gushyingura. Urupfu ni ibintu biba bidasanzwe, kubyubahiriza mu gihe nk'iki nabyo biragoye. Wakibaza uti se mu muco w'Abanyarwanda ntamutabaye nanjye byamubayeho, nanjye ejo bizambaho. Ni ngombwa kandi ni ukugurizanya, kuko ari umuco wacu w'Abanyarwanda wo gutabarana, wo gufashanya mu gihe nk'iki.
Leta isaba abaturage kurinda ubuzima bwabo bubahiriza amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima. Shehe Bahame Hassan, umuyobozi mukuru ushinzwe amajyambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, asaba abaturage kuba bashaka ubundi buryo bakwifatanya n'uwabuzuwe bitabaye ngombwa kujya kumureba.
Nkoresheje iri Jwi ryanyu, nagira ngo abaturage bari buze kutwumva. Rwose umuco nyarwanda ntawe ugiye, uzakomeza kuba ari umuco nyarwanda, ariko nibura tugerageze twubahirize, tureke ibyo bintu bitubuza umudendezo cyangwa se umutekano cyangwa se byatuma tugira indwara. Urugero nko kuramukanya, guhana imisaya, guhana ibiganza, nawo kujya ku marimbi. Abantu bashobora kujyayo bake kandi bakanabikora bikanatungana. Hanyuma wenda telefoni muri iki gihe abantu bose barazifite, ushobora no kumwandikira kuri telefoni umuhapori akanabyumva. Igihe cyazagera iki cyorezo cyagiye, akazaba umwanya wo gusura, umuntu akajya kuyagira mugenzi we. Ariko nitutabyubahiriza turakikururira biriya bibazo.
Muri ibi bisi yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona, hari byinshi usanga abaturage bavuga kuri iyi ndwara, bimwe by'ukuri, ibindi bishobora kubayobya. Leta igasaba buri muturarwanda wese kumva gusa amakuru atangwa na Minisiteri y'Ubuzima, ibindi bakabyima amatwi.
Uyu munsi icyo dusaba abaturage ni ukubahiriza amabwiriza tuba twahawe, amabwiriza atangwa na Minisiteri y'Ubuzima, kuko niyo ifite icyo gikorwa mu nshingano. Ikindi cya kabiri, tugasaba abaturage ko baba kure y'ibihuha, kuko iyo turebye muri za social media, tukareba kuri za WhatsApp nyinshi zigenda zitandukana, buri muntu agenda bivuga ukwe, agatanga imiti mu buryo bwe.
Uko iminsi igenda ishira, ni nako n'ingamba zo guhangana n'iki cyorezo zigenda zikazwa mu Rwanda. Ku mugoroba w'itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatatu, Leta y'u Rwanda yasohoye irindi tangazo rikubiyemo ingamba nshya zo gukumira no kurwanya ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ni ingamba Leta isaba buri muturarwanda wese kubahiriza kandi akazigirize. Muri zimwe zafashwe harimo ko imipaka yose yinjira n'isohoka mu gihugu yafunzwe mu gihe cy'ibyumweru bibiri bishobora kongerwa bitewe n'uburyo iki cyorezo kizaba cyifashe. Ministre w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta yavuze ko imipaka ifunzwe ariyo ku butaka ndetse no mu mazi, kuko ibibuga by'indege byo byamaze gufungwa. Ingendo zihuza abaturage n'imijyi imbere mu gihugu nazo zarahagaritswe, keretse izifite impamvu ifatika nko kwivuza cyangwa izindi mpamvu zihutirwa. Imibare itangazwa Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko mu Rwanda abamaze gufatwa n'iyi ndwara bagera kuri 19 abasaga 600 bivuga ko baba barahuye n'abamaze kwandura bakaba bakiri mu kato ndetse basuzumwa n'abaganga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru twa tubafitiye muri aka kanya ha niho bigarukiye. Kuri mikro mwari kumwe nanje Fide Niyo Ngabo tubashimiye mwese mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu.